mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki indwi z'ukwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa gatanu tugaruka ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Mu mugambi mushasha wa leta y'u Burundi yifatanyije na banki nkuru y'isi mu gufasha abarundi bakenye kurusha abandi, abanyagihugu bazohabwa amafaranga ibihumbi mirongo ine by'amarundi buri mezi abiri. Uwo mugambi utegekanya ko uwo mutahe uzotangwa ucishijwe ku bakenyezi b'iyo miryango. Mbega impamvu zoba ari izihe? Iryo shingano ku bakenyezi ryakiriwe gute mu miryango? Hoba hari uburyo uwo mugambi usaba abakenyezi gukoresha ayo mafaranga? Ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga ya cumi aka kanya. Tubibutse nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ndasubiramo inimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyiyumviro ku kibazo cy'uyu munsi ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Kaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuvuye muri leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Imiryango ibihumbi mirongo ine n'umunani ikenye gusumba iyindi mu gihugu cy'u Burundi igiye kuronswa imfashanyo y'amafaranga yo kubafasha ikiringo cy'amezi mirongo itatu. Leta y'u Burundi yifatanyije n'imiryango n'ibanki nako murantunga. Leta y'u Burundi ifashijwe n'umuryango na leta na banki nkuru y'isi bagiye kuzofasha abarundi bakenye kurusha abandi mu mugambi wiswe mera nk'abandi. Uburyo amafaranga azokoreshwa azohabwa imiryango biciye ku bakenyezi b'iyo miryango kugira babe aribo bakoresha ayo mafaranga ku nyungu z'umuryango. Ayo mafaranga azoba ari ibihumbi mirongo ine kuri buri mezi abiri. Iyo ngingo rero yafashwe kugira ngo ifashe imiryango ikenye nk'uko twabivuze. Aba bakenyezi rero bahawe iryo shingano kugira bafashe imiryango yabo. Iyo ngingo yoba yavuye kuki? Ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Abagabo babo canke imiryango yabo yoba yarakiriye iyo ngingo gute? Rero tugiye kubiganira mu kiganiro cyo muri aka kanya. Twatumiye umushingantahe Michel Nyabenda, umuhuzabikorwa w'umugambi mera nk'abandi. Nyabenda arongoye icyo gikorwa ku rwego rw'igihugu, hakaba agiye kutuganiriza byinshi kuri uwo mugambi mera nk'abandi mushasha mu gihugu watanguye haciye mezi make, mezi ane. Twakire rero umutumire wacu umushingantahe Michel Nyabenda. Ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
ndabara mukije neza.
Murakoze cyane kwakira buno butumire bw'ikiganiro muri sanga tujye kuganira kuri izi nshingano abakenyezi bahawe zo kugira ngo bakoreshe amafaranga azofasha imiryango yabo. Ariko mbere yuko dutangura ikiganiro reka twumve inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye mu ntara ya Kirundo mu ndwiheze aho uwo mugambi uriko urakora aho mugambi watangiye gukora muri make. Tumutega amatwi.
Intara ya Kirundo iri mu ntara zinezi Burundi zatowe kurangurirwamo umugambi wo kugwanya ubukene bisemera nk'abandi. Abazofashwa bakenyeye gusumba abandi bazova mu ngozi ingana ibihumbi 48 mu gihugu cyose. Intara yatowe izotanga ingo ibihumbi 12, komine ikazovamo ingo ibihumbi 3. Nyabenda Mikaheli umuza bikogwa uwo mugambi ufashwe mu mugongo niba nk'isi yose aratubwira uko abo bantu abonikora bagiye gufashwa.
Dufata amakomunane mu ntara yose iyo miryango yo kazoshikirwa ikazoshikikizwa uburyo bushasha ariko uburyo bw'amafaranga tuzohora duha iyo miryango kira amezi abiri tukabaha amafaranga angana ibihumbi 40 by'amarundi bikamara amezi 30 kandi tugashigikira niyo mfashanyo mu kubaha inyigisho zo kwamaziro nka kira kwezi bere bikamara na amezi n'imyaka 3.
Abajejwe intwaro abaserukira amashengero amashira hamwe n'abaserukira abandi mu buzi butandukanye hamwe n'abatowe mu ntara Kirundo basiguriwe uwo mugambi kuri uyu wa mbere. Uyu yashikirije amakenga ko uwo mugambi ushobora gusiga abanyagihugu uko wabasanze mu gihe abazofashwa batoronswa inyigisho zijyanye no gusoma no kwandika.
Kuzo tanga bajya benshi ari abantu batazi gusoma no kwandika n'ije kategori munonde kandi abantu batazi gusoma no kwandika biragoye ingene bashobora kugira ibikorwa byo gutunganya amafaranga adashobora kumenya mu munsi ku munsi ku munsi adashobora kwandika mbega izo nyigisho ko nabibonyemo mu byo matwese ziba zarategekanije.
Uko umugambi utunganijwe ayo mafaranga azoca mu minwe y'abakenyezi. Amakenga yabaye ayo kwiyumvira ko ayo mafaranga ashobora guteranya abubatse aho kubateza imbere.
Mbega mutegekanye imbere na mbere kugira ngo ugurwe utowe mubanze mubone yuko umugabo yumva ko umugore ko yakira amafaranga ariko neza y'urugo ataje kumukura muri rwa ruhara yumva ati ngiye mugabo igihe ndaruramutwa ngaha. Urabona ko mwaresponsabilije umugore ugasanga umugabo asa n'ugunda umugore nawe akamubuza amahoro mu bijyanye n'ajya amafaranga. Ane hariho bibiri hano mwateguye mwaje kuganiriza ku bantu bibonekeje yuko batari kubakoresha neza ibijyanye n'ujya mugambi wakoze.
Uyu nawe afite amakenga ko uyu mugambi ushobora kutazotorera umuti urama ikibazo cy'ubukene kiri mu gihugu.
Umugambi wamera nk'abandi umugambi mwiza ariko ikibazo nibaza uwo mugambi uratangiza ishu kuko mu gihugu cyacu abakene bugabanuka kuko abakene muri bihe tugezemo tukabona baguma biyongera abakire nabo bakaguma bakira. None rero jewe ndibaza yuko nihweje kandi nkumviriza ibyo mwatubwiye mbonumenga uyu mugambi utanga inyishu hejuru zinjira mu muzingo utange inyishu y'igituma ubukene buzaburaza mu gihugu cyacu abakene bakaguma bagwira bumva ko.
Umuhuzabikorwa w'umugambi avuga ko amakenga atobura kubumvise umugambi ubwa mbere ariko arabahumuriza.
Ivyarivyo vyose ubwa mbere tuzomanza twigishe rwose iyo miryango izoronka iyomfashanyo iciyo mfashanyo ije gukora akamaro ije kugirira umuryango wose igituma leta yawushizeho ikirindiriye kuri iyo miryango izofashwa babone neza yuko atari umugambi atari amafaranga yo gusesagura cyangwa gukoresha ibindi bitajanye n'iterambere ry'imiryango ari uburyo bushasha ahubwo leta ibahaye kugira ngo bagwanye ubukene bimwe biboneka. Icyo gituma mbere tuzobona bashigikira mu nyigisho z'iminsi yose bizomara mbere ame imyaka itatu yose.
Umuhuza bikorwa w'umugambi mira nk'abandi amenyesha ko umugambi uzogenda uraguka n'abandi bagashikirwa mu kugwanya ubukene mu miryango. Kuva kuri uyu wa kabiri hazoba gutora imitumba iriko imiryango ikenye gusumba iyindi mu makomine yatowe mu Kirundo. Ayo makomine akaba ari Busoni, Bugabira, Kirundo na Ntega mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
urakoze cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru waduteguriye. Eka nkuko muvyumvise amakenga ntiyobura koko ku mugambi mushasha wariwo wose, ariko igikuru twifuza kuganira ko no munsi ni ku ngingo nk'umugambi w'uko ayo mafaranga azofashisha abarundi azoca mu minwe y'abakenyezi. Mbere yuko rero mushinganahe Nyabenda tuganira kuri uwo mugambi mera nk'abandi nkuko mwabishikirije mu nkuru twumvise, uwo tubwira zimwe mu mpamvu yatumye leta itangura uwo mugambi, ico gikorwa ni kuntu yiteguriye kugushira uwo mugambi mu ngiro muri make.
Ego cyane, murakoze kumbaza ico kibazo. Nkuko mubizi, umugambi wose urategurwa, leta igomba gushira mu ngiro umugambi, irategura uwo mugambi umwanya ukwiye, ikaba ifite ico yishimikije iravye muri umugambi duhaye dusigura. Yararavye gose ingene ubukene buri mu miryango bugenda burasumbasumbana, kandi nkuko babibona abandi barabona yuko, nkuko babibajije muri iyo nkuru tuhaheze kumva, urabona yuko ubukene bushobora kuba buriko buraduga mu miryango. Hanyuma leta rero ifata ingingo nkuko isanzwe ifite imigambi mikuru yo kurwanya ubukene. Muri uwo mugambi mukuru irashiraho rero umugambi uboneka ukuvuga ati bagwanye ubukene bahere ku bantu, ku miryango ikenye gusumba iyindi. Rero yashobora ironka iyo fashanyo y'ibanki y'isi yose, kugira ngo ishobore gushyira mu ngiro umugambi ari mushasha ubundi, kuko imigambi yariho kandi isanzwe iriho ifasha imiryango ikishoboye, mugabo ikayifashisha ubundi buryo, ari kubaha ibifungurwa, ari kubaha ibyo bambara, ari kubaha amabati, kubaha imbuto, ibifungwa, tubayimigerere ngaha leta yama n'abayishyigikira mbere ikora ibyo bikorwa byo gushyigikira imiryango y'abantu aho ikora. Mugabo umugambi mushasha ni mushasha, kuko uburyo bushasha bagiye gukoresha nta na rimwe bari bwafashishe imiryango y'abantu aho ikora nk'uko tuyita, nta buryo na rimwe bari bwayifashishe uburyo bw'amafaranga. Kuko rero yuko iyo miryango izoshyigikirwa mu kuronka amafaranga nk'uko twabisiguriye mu gihe kizwi, umwanya kandi atari muto, imyaka ibiri n'inusu. Hanyuma rero tukaba twinjira yuko ari uburyo nk'uko mu bindi bihugu bikora, ari uburyo burashe kandi bamaze kwerekana yuko ushika ku ntumbero bwihaye, ari uburyo burashe kurwanya ubukene mu miryango. Rero yavuze ati tujye dushyire mu ngiro uwo mugambi mushasha, kandi umaze kwerekana yuko ushobora gufasha imiryango kurwanya ubukene, kwiteza imbere. Nge tuwushyire mu ngiro rero kugira ngo turwanye ubukene dusanzwe tubona mu byigwa byose tugira byerekeye ubukene mu miryango.
Birumvikana, murakoze cyane rwose. Rero ibyigwa byo kumenya abakenye kurusha abandi byakozwe gute, byo ba byaramaze ikiringo kingana gute mbere y'uko mutangura uwo mugambi?
Kwa sababu biba mu gihugu uko imyaka dushyira itarenga cumi yaje, bama bagira rusansima bakagira bakerekana ingene ubukene mu miryango bungana, ingene bigenda biratandukanywa mu miryango, mu maprovensi, mu ntara, bakamenya ibiharuro ngene bingana, bakabona yuko hakiyongera cyangwa nibaye bugabanuka, bakaraba ibintu byinshi byerekeye ingene imiryango mu Burundi ibayeho. Ikigwa rero kigiruka cyabaye muri ibyo ni cyabaye mu 2013 na 14 nyene, ikagirwa n'ikigo gisanzwe gikora ibyo byigwa, ikigo cya leta cyitwa ISTEBU, cyamacegeranya ibiharuro bitwereka ingene ubutunzi bumeze mu gihugu n'ibindi byinshi. Ariko kubitwerekeye rero byarerekanye neza ingene mu maprovense, mu ntara, imiryango igenda ritandukanywa, ingene ubukene bumeze, ingene bigenda birasumbasumbana. Nicyo cyadutumye mbere dushobora kuronka ibiharuro dufatirako kugira ngo tuvuge tuti duhera mu ntara iri gusumba iyindi. Ibyo byigwa rero byarerekanye neza ingene imiryango usanga ari myinshi gusumba iri mu bwo bukene bw'amafaranga, usanga ari myinshi gusumba uravye mu muri mu buseruko bw'igihugu hagati mu gihugu no mu buraruko bw'igihugu ukabona yuko aya maprovinces zo ntara birimo imiryango myinshi ikeneye gusumba iyindi naho usanga n'ahandi ntara n'imwe kuko mu bizi nta misozi n'imwe nta mitumba n'imwe itarimwo imiryango ikeneye gusumba iyindi mugabo uravye neza igiharungo urashobora kubona yuko hari intara zirimo imiryango myinshi gusumba iyindi
ico
kigwa rizo bigwa rero byarakozwe mu 2014 urabona ko ariho twatanguye rero gushatangura gutegura umugambi mu 2015 ukemegwa n'ibanki y'isi yose hamba leta y'u Burundi nibandi cyose bagashobora gusinya amasezerano mu ntango z'umwaka w'2017 kugira ngo uwo mugambi by'ukuri ushobore gutangura ico gituma kubona yuko kuva umwaka uheze no muri umwaka nyene turiko rero turatanguza uwo mugambi mu ntara zagenye.
Murakoze. Mwavuze kandi ko ari umugambi mushasha kubijanye no gufasha abantu bantaho nikora mu kubaha amafaranga n'ubwa mbere bibaye. None ingingo yafashwe yuko abakenyezi abari bo bashikirizwa ayo mafaranga yaje gute ko dusanzwe tuzi ko umugabo ari we mutware w'urugo mu mico kirundi byagenze gute bavyakiriye gute mu muryango?
Yego, nkuko mubizi abakenyezi ni ingingi yo mu muryango. Ibyo turabivuga mu migambi rero mu gambi nk'ubu bizoboneka by'ukuri yuko yabaye inkingi y'umuryango, ariko mubiraze murabona neza yuko umugambi ufasha imiryango, ufasha umukenyezi canke umugabo mu muryango canke abana, ufasha umuryango wose. Ariko kugira ngo dufate twiyumvire yuko byo baziza umuryango userukiwe n'abakenyezi iyo umukenyezi ari muri uwo muryango bihurira na cyane cyane n'ihangiro ry'uwo mugambi, kuko uwo mugambi ushyigikira imiryango ikenye cyane nk'uko twamye tubivuga ikenye cyane mu gihugu cyose. Mugabo turongera ko kandi ko muri iyo miryango ari imiryango ifite abana bari munsi y'imyaka 12. Abana rero hariho umwana umwe cyangwa abana benshi nibo binjira muri uwo mugambi. Murumva yuko twagombye guha uruhara runiniya gufata neza kugerageza gushigikira ukumererwa neza kw'abana mu miryango. Naho tuba tuvuze umuryango wose, uwo mugambi bavuze ati reka dushire uruhara runini ku bana, kuko mubizi ibiharuro navyo bigenda byerekana yuko hariho abana benshi, igitigiri cy'abana benshi bafite indwara zifatiye gufungura nabi ari kinini. Naho nyene kwatse tubona tuti uwo mugambi wofasha imiryango muri rusangi ikeneye gusumba iyindi, ariko kandi iyo miryango ikeneye gusumba iyindi ifite n'abana murumva yuko ariyo twoherako. Kuko ni umugambi w'ibanze, hakeneye kumenya icyo twoherako, abantu twohera, imiryango twoherako ngo niyo bimeze, kugira ngo by'ukuri twumve yuko dufashije abantu bantu nikora basumba abandi mu Burundi. Icyo gituma rero twavuze tuti imiryango yo bikenye ikaba idafite ubwo buryo bw'amafaranga kandi kabifite n'abana leta abariyo duherako. Ntabwo rero icyo gikorwa tugishyire neza, murumva neza yuko umukenyezi aba afite uruhara runini mu muryango kugerekeye ukurera abo bana,
kuko
anabisigira aho twaca hose ubwo twama tubasigirira turababazana nyine ko bategera ituma iyo ngingo yafashwe. Bose baravuga neza yuko babyumva neza, baravuga bati n'abagabo nyine barivugira bati hadi neza yuko twebwe dushobora gukarirwa gusubiza ugasanga ayo mafaranga tugiye kuyakoresha utundi, ari kuza kurondera agacupa, ari kurondera ibindi bitajyanye n'ineza y'umuryango buno nyene. Ariko turazi neza yuko abakenyezi ari bazo kwitwararika ingene abo bana bamererwa neza, ingene bafunguye, ingene baja ku ishuri, ingene bambara, ingene amagara yabo atera imbere. Ibyo byose baremera kandi birumvikana nuko abakenyezi bafite uruhara rwa mbere muri uwo mugambi rero tubashyira imbere. Ariko bagaba basiko baraserukira umuryango, ubwo ko aribo bonyine baba ariko baraserukira umuryango muri uwo mugambi gusa. Twemeje kandi bose barabyumva yuko umukenyezi aba afite uruhara runini, akaba aricyo gituma twibaza yuko aribo baroye imbere uwo mugambi bashobora gushikira ihangiro.
Rero muri make abagabo ntibabibona nk'umengo mwarabarengeye karimbi, bobo barabibona ko ari ku nyungu y'umuryango, nta byinshi bisabwa mu kubasigurira yuko ari ku nyungu y'umuryango kugira ngo muyahe abakenyezi muri iki gihe mu mezi ane mwatanguye gutanga aya mafaranga.
Yego mugabo muntu yo vuga yuko umuntu agitangura kubisigura bakiriko arabyumva tukiriko twabiganira ngene mugambi giye gutangura iwabo kuko kirantara twavuze ko ari ntara zimwe gutangura uwo mugambi tukagenda tukamaza tukabasigurira abantu bose bashobora kwegwa n'uwo mugambi muri iyo ntara tukaganira tukabara ngene utunganijwe kuja mu ngiro tugeze kuri icyo kibazo baravyumva cyukuri barabivuga yuko nabo nyene barabibona neza yuko umukenyezi aribwo yuje imbere muri uwo mugambi mugabo nk'uko mubivuze turamaze kuwutangura mu ntara ya Ruyigi aho nyene tumaze kubona yuko tushize mu ngiro kuva tugitora iyo miryango gushika aho baronka iyo mfashanyo y'amafaranga gushika naho babaherekeza kugira tura yuko bari barangura imigambi iyo miryango yose ntawo bavuga ngo bicango batabitegera neza kuko urabona yuko kuvyemeza mu ntango bose muri rusange ko umukenyezi afise uruhara ibyo nta n'umwe atabyemeza ariko hageze ntibushobora kuwunga ahantu usanga mu miryango abantu batarabitegera neza ugasanga rero muri ca gikorwa co guherekeza iyo miryango imaze kuboneka kiba gitanguye kuko hariho ushobora gusanga nta bantu benshi usanga by'ukuri zarateye ingorane mugabo aratubarira nk'ahantu usanga by'ukuri umugabo washobora kuvuga ati umukenyezi siwe yoja imbere siwe yotora siwe yoronka itelefone siwe yokwakira amafaranga ariko nta bantu benshi ushobora gusanga baragize ingorane nabo birazwi neza yuko uri kurafasha imiryango iyo ariyo yose niyo y'abantu abo nikora nyine iza kuyama hasi hagize ingorane zibaho tugasiga tukabasigurira rwose bakabitegera ko byose ari ku nyungu y'umuryango kandi byose bateza kubijamo inama n'ingingo ku muryango naho umukenyezi aba yakiriye iyo mfashanyo bitaba bivuga yuko ariwe yigungana iyo mfashanyo bivuga ahubwo yuko ariwe dushize imbere kugira ngo umuryango utere imbere
nivyo koko ibyo nivyo muvuze kugira inama bigira imana rero imiryango igiye hamwe ikicara ikabona yuko ari ku nyungu z'umuryango ndakeka ko vyogenda neza kino ni kiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika reka rero tuje ku mirongo ya telefone nabo nyine tubaha karyo ko kushikiriza ivyumviro n'ibibazo duhereye kuri Claude uraho neza hello Claude ndakeka telefone imugoye turaja kubandi banywanye mukanya ariko mbere ko tubandanye ku murongo ikindi kibazo no baza hategekanijwe nkuko twavyumvise mu nkuru mugenzi wacu Jean Bosco yadushikirije harategekanijwe ibihano ku bazoko yakoresha nabi ayo mafaranga canke murayatanga mukizera yuko azokoreshwa neza hari ingaruka zihari kubo muzosanga barayakoresheje nabi canke abazogaruka babasaba yandi mafaranga ico kiringo c'amezi abiri kitararangiye
ego cyane tuzokurikirana rwose ingene iyo mfashanyo bariko barayikoresha mu miryango nuko tubona by'ukuri yuko iyo mfashanyo iri kuragirira akamaro imiryango kuko twabivuze ni mugambi w'ibanze ni mugambi mushasha nuva yuko dushyiramo ingufu nyinshi gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi kugira ngo turabe by'ukuri yuko atangorane ziriko ziraba muri uwo mugambi kuri ibyo rero twaba bakoresheje nabi ayo mafaranga kandi ibindi tubona twaba tuzokurikiza inyigisho zitegekanijwe ibyo byose tushyira imbere bwa mbere kubasigurira kuko tuzokama tubaherekeza by'ukuri tumenye iyo miryango ingorane yo bifite twashyizeho mbere n'amakomite ku mitumba azodufasha icyo gikorwa akaba ari mu bamwe nyine bo ku mutumba bama bashyigikira imiryango bama bayiherekeza hari ibibazo bama bagerageza kwitorera umuti hama harimo abakuru b'imitumba hakaba imboneza b'abakenyezi bashobora gufasha imiryango hakaba baremesha kiyago by'amagara y'abantu hakabamo rero n'abandi baserukira amashengero hakabamo mbere n'abaserukira abatwa iyo mu mutumba uri kwabatwa nubwo twageze dushyiraho abantu badufasha kugira ngo duherekeze by'ukuri iyo miryango turabe neza yuko atantambamizi hayi zidamu nicyo gituma rero twibaza neza yuko tuzoshyira imbere kubashyigikira tukabaherekeza kugira ngo by'ukuri babikoreshe neza kuko tuba twatuzi neza yuko ari imiryango ikeneye gusumba ibindi biba bimeze biteye ikigongo hamwe twasanga umuryango wari ukenye uronse imfashanyo udashoboye kwiteza imbere ariko kandi tubonye bigiye kuba nabi tubonye umuntu twamuhanuye kenshi tukamuhanura kenshi twarabasiguye yuko tuzoshobora no gufata ibihano kuko abakenye abari abantu benshi ubwambi kuko tubivuga nk'uko mwamubizi waruguru bicese n'umukuru w'igihugu nyene leta y'ubukuru umunani yaravuye kibiriye neza abantu bo aba bose bagiye gufashwa yuko na leta yizigiye yuko by'ukuri aho bazofishikirwa bazova mu bukene ntibiboneka
n'igihugu
cyo bakikorera imbere kuko abo bafashijwe bakiri baguma ahandi ntihagire n'intambwe nimwe bagira
byaje
mu bukene urumva yuko ataco iyo mfashanyo
inzobe bafasha
turashyiramo inguvu kugira ngo akoreshe neza iyo mfashanyo.
Turaza kugaruka
uko bamuhanuye ntabikore ibihano byotegekanye
birumvikana. Turaza kugaruka ku buryo mwizera yuko bo yakoresha neza na neza mwidonido uko uyo mukenyezi yitezwe gukoresha ayo mafaranga mu byo mwategekanije mu mugambi mufise. Hari habaye n'abantu mu nkuru batanze ibyumviro by'uko tegerezwa kubigisha gusoma no kwandika kugira ngo bibafashe no kugira ngo bakoreshe ayo mafaranga. Ariko mbere yaho reka twakire n'undi munywanyi ku murongo. Thomas uraho?
Mahoro.
Muraho neza, mu telefone muri hehe?
Niko gende Bujumbura.
Duga ku ijambo.
Nini ikibazo n'ana cyumvise neza nini kuko ndayifashe nasamaye.
Reka kumbure uragaruka ku murongo, sinzi ko telefone zawe zari kuri Facebook yacu tuko turaganira ku mugambi mira nk'abandi tuko turaganira. Allo? Ndumva Thomas nta kibazo, reka twakire abandi ku murongo bakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi ku murongo wa telefone. Reka twakire Alphonse uraho neza?
Muraho neza.
Amahoro.
Ukomeye cyane.
Yego. Ikibazo cyangwa icyumviro ku mugambi mera nk'abandi ufashisha imiryango biciye ku bakenyezi?
Yewe icyo nashakaga kugira ngo mwe mwamfasha. Mwamuga n'umuntu witwa Mbonye Muvunyi Randwari. Nimba yabanyumva.
Alphonse, si byo turi mu muraka kanya, turi mu kiganiro muri isanga kumbure. Icyo ni ikiganiro cy'undi munsi tuko turaganira ku cyo abakenyezi bofasha imiryango yabo mu kwakira aya mafaranga y'umugambi mera nk'abandi. Turaza kubandanya ku murongo wa telefone, tubibutse nimero yuko yaho mushobora guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Umugambi ni mera nk'abandi ushikirizwa abarundi bakenye kurusha abandi bagahabwa amafaranga ibihumbi 40 buri mezi abiri mu kiringo cy'imyaka ibiri n'igice, no kuvuga amezi 30. Ayo mafaranga rero yahawe gukoreshwa abakenyezi b'imiryango. Rero ni naco twafashe kuganira ku uyu munsi kugira ngo twiheze koko uko kuntu umukenyezi yahawe inshingano zo kugira ngo afashe umuryango wiwe kuva mu bukene mu gukoresha ayo mafaranga. Turi kumwe n'umushingantahe Nyabenda Michel, akaba ariwe arongoye uwo mugambi ku rwego rw'igihugu, ariko aradufasha gutegera neza uwo mugambi wariwe umugambi mushasha mu gihugu. Reka tumire mate turagaruka.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuri uyu munsi wa gatanu. Nkuko bisanzwe turiko turaganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme, hanini uno munsi turiko turaganira ku mugambi mushasha wiswe mera nk'abandi mera nk'abandi n'umugambi mu Burundi watanguye haciye amezi ane ukaba ari umugambi wa leta y'u Burundi yifatanyije na banki nkuru y'isi aho bagiye gufashisha imiryango ikenye ikurusha iyindi ibaha amafaranga 400,000 buri mezi abiri mu kiringo cy'amezi 30. Turi kumwe n'umuyobozi umuhuzabikorwa w'uyu mugambi mera nk'abandi Michel Nyabenda adufasha gutegera neza ibijanye n'uyu mugambi aho abakenyezi bahawe ishingano ryo kwakira ayo mafaranga akaba aribo bayakoresha ku bw'inyungu z'umuryango wose. Mushinga nahe Nyabenda tugarutse gukuntu mwipfuza yuko iyo miryango ikoresha ayo mafaranga kugira ngo bave muri ubwo bukene wotubwira bimwe mu byo mwipfuza yuko ayo mafaranga 40,000 no kuvuga 200,000 buri kwezi uko mwipfuza ko boyakoresha.
Ego cyane ikintu gikomeye kugira ngo byukuri umugambi ushikire ihangiro wihaye twipfuza muri rusange yuko iyo miryango izo yashikikiwe muri ubwo buryo ishobora gutera intambwe iboneka ikava mu bukene bwa cyane kuko usanga bari mu bukene bwa cyane idashobora gutera intambwe. Icyo gituma mbere twahuguze namera nk'abandi ikamera nk'abandi ni ukuvuga yuko ishobora kuronka ikibabeshaho ishobora kuba ifite amagara meza abana babo bashobora baba bagiye ku ishuri ababyeyi bashobora kwibaruka neza kubera bagiye gukoresha bagiye kwa muganga nuva yuko imiryango yaronse ibiteza imbere nuva ko bashoboye kugira imigambi yo kwiteza imbere mito mito mu majambo make baciye kuri ibyo byose tukibaza yuko izo mfashanyo ishobora kubafasha by'ukuri kuva mu bukere bwa cyane tukavuga tuti muri za biharo twamye tuvuga hamwe haheze iyo myaka ibiri n'inusu tutobasangamwe tutosanga yuko iyo miryango ikiri hahandi nuva yuko by'ukuri iyo miryango ishyigikiwe nawe bashyigikiwe niko batanga amafaranga kenshi abantu barinjira ngo uhaye amafaranga ngo ntukubasha baronka ingene batabikoreshereza amahera bagakoresha uko bashatse oya ubahereza amafaranga kandi ukabashyigikira kugira ngo by'ukuri buno nyine bace baza mu bikorwa byo kurwanya ubukene bwa kugira ngo ubwo bukene babugwanye neza naho nyine bari bafite amagara meza abantu bari bagiye ku ishuri bashobora kuba ahantu heza ariko bagize n'imigambi yo kwiteza imbere bashobora kuziganya ibintu byinshi twaberekanije kugira ngo iyo mfashanyo y'amafaranga ntibe amafaranga gusa tubahaye mugabo hagire n'inyigisho nyinshi n'ubuki bwinshi tuzobigisha kugira ngo by'ukuri bashobore gufashisha kwifashisha iyo mfashanyo mu kurwanya ubukene mu miryango yabo. Nuko amaze kwitikirana ngene biriko biragenda mu mpera z'umugambi rero icyo twipfuza kandi ni kuri twese turondera abakora muri uwo mugambi ni uko twosanga kubaho kw'abo bantu kwahindutse kukaba kwiza cyane bo twosanga bari mu bandi bantu dushobora kuvuga tuti birakiri muri bwa bukene bwa cyane.
Birumvikana yuko mwifuza ko abana babo baja ku ishure yuko batangura gufungura neza kurusha uko bahora murifuza yuko botangura imigambi mito mito birumvikana yuko mwifuza yuko botangura bakaziganya birumvikana n'imigambi myiza kandi nkuko mubivuze igikuru nuko bakurikiranwa kugira ngo bafashwe intambwe kuyindi kugira ngo bashike aho bumera nk'abandi. Ereka tubandanye ku murongo twakire na Thierry uraho neza
Ariane
makuru miss
namahoro nuko ritrashima
ni byiza cyane duhamagaye uri hehe
Ibujumbura mu Burundi
tugakwijamo
Ariane ibintu iwo umuntu yari karavuga jewe ni naho mbere narese imikizi yose cyane nagira ndamubaze nti mbega mufise umugambi uhe mu gutanga n'amahera mwifuza ko abanyagihugu bashobora gushika hehe ariko Ariane dewe tuvugana kuri kuko ibintu umuntu ahita aravuga nibyo ariko no kuraba none birashoboka ku mafaranga 40,000 wowe wakivuze neza yavuze uti ni 20,000 ku kwezi ariko Ariane hari ikintu kimwe dewe ntakunze gushima ariko tuvuga iyo tuvuze ngo bagiye gufasha abantu ngo ku mafaranga 40,000 ucumenga kuvuga kubafasha aya mafaranga yiye hayi umuntu biboneka ko yarasanzwe ashonje umuntu yarabuze ico yifashisha birumvikana kwa cyabanza kurondera ikimubesha rero yo kumbwira rero ngo ufasha no mafaranga urayabahaye hanyuma ngo barashobora gukora mu imigambi y'iterambere Ariane tuvuganye mukuri amafaranga 40,000 mu Burundi uyu munsi amafaranga menshi ushobora kuvuga ngo urakoze mu mugambi Ariane tewe ahubwo
Eh birumvikana birumvikana makenga ofise ariko nibaza ko kumbure na mushinga nanye bende arashaka kunyunganira iyo ataco ofise kicinjira buri kwezi ukaronka ayo mafaranga ya gusa arashaka kugukura ahantu hamwe kagushira handi kubujyo kope kumbure aho utarya rimwe ku munsi cyangwa wajya rimwe ku munsi ukajya rimwe ku munsi ukaronka nayo magara y'ukwiyumvira ico kwimariye sinzi.
Ego icyo buze se se nicyo kirumvikana n'ibyo barashobora gukoresha aya mafaranga bagashobora kugira icyo bimariye mu gushobora kukenura mu bindi ariko womenga n'ibyogarukira kubwiwanje kubera ko nanamye nimvira abo bantu bakenye n'ibyo ni benshi zino fashanye ziriko ziratangwa ubundi nta bundi buryo zari gukoreshwa zigashobora gushyirwa hamwe hanyuma bano bantu bakabwira bati nimushyireho imigambi y'iterambere hanyuma turondere nyine tubashyigikira mu bijyanye n'uburyo mubone kwikenura mugabo Oriane dewe ikintu nashaka gushyigikira cyane uburyo umuntu aguha amafaranga make keshi mu kirende barabitumura neza ngo ni ntica ntikine no kuvuga ntagukiza kandi nta nakwica mugabo ugumo witwa gusa kubayeho rero navuga ni nimba baramutse bavuga bati kuko kubyiwanje ubwa mbere ndashimye yacishe ngo ni ndavuze ngo ndi mera nk'abandi sinzi ko ariko nabyumvise neza ariko kubyiwanje mvuga nti ko baramutse biyumvira ko bino bishobora kubaho hari abandi bantu burya atabayeho nk'abandi mu Burundi kubera ubukene nagira nti ni ntambwe rero kuyo ntambwe ibayeho reka turabe ingene yoshigikirwa bisubire bitunganywa neza bano bantu nk'uko bivuze bashigikirwe mu migambi y'iterambere baba bashizeho hama habeho ibigega byisununuye aya mahera bavamo bayegeraniriza hamwe iyo miryango ikenye bayishyire hamwe kuko niba bafasha bashwiranye.
Birumvikana Thierry icyo uvuga nico kandi mushinga ntahe nyabenda gishimike ko cyane amafaranga 40,000 mu mezi abiri ni make cyane kumbure azobafasha kujya byonyene ariko turumva ko umengo uravyo ubuzima ko bwifashe mu gihugu cy'u Burundi nta kindi bashobora kwifashishamo bazoshobora kurya byonyene
gusa mereze ukantu kamwe ndamusaba bano bantu niba bashyire hamwe ko bavuga ko ari abantu bakenye babashyire hamwe hanyuma babwire bati reka tubatorere imigambi y'iterambere cyangwa mwebwe nyine mujya mwitunganya hama natwe tubaho uburyo mujya gukoresha mugamo we muzi ko ubwo buryo tuguma dukurikirana uburyo muri kumara
ariko niko yavuze niko yashikirije reka tumuha akaryo kukongera ko yisho n'ikibazo cyawe
ego murabona cyane mugabo gusa bababwire
Thierry reka tumuha akaryo birumvikana yuko abo bantu bafise ku mutima reka twumve uburyo bariko barabafasha
yego cyane amafaranga ingenangana ni ikibazo umuntu yiga cyane ati mbega kugira ngo bashobore by'ukuri kwisununura umuntu yaba amafaranga angahe niwashaka barakoresha ubuhinga bwinshi bakaraba bati umuryango usanzwe uri ngaha atasho muri zirya ntara nyene zaza nk'umuntu yaba afite n'ingene aronka aho yikenura aronka amahera angahe ku kwezi kugira ngo tugereranye kuko icyo twotegera coco iyo mfashanyo si ukuvuga ngo twibaza niko iyo mfashanyo yo yonyene yofasha uwo muryango tuba tuzi ko ije gusahiriza ariko turazi neza yuko kenshi iyo miryango ikenye cyane ata bundi buryo ibifite nicyo gituma tuvuga tuti amafaranga 40,000 ku mezi abiri mu bisanzwe tubaza n'abantu nibaza ko ari make cyangwa ko ari menshi ariko barira ati si menshi si make biva ingene biraze kuko urashobora kuvuga uti ni make urazi uti twebwe ntabwo twebwe turiko turavuga tuboduha 40,000 twubikoze iki twova mu bukene by'ukuri ibyo mu bantu batari bantu abo nikora by'ukuri bahaye 40,000 ku mezi abiri bokubarira neza batatu baza kubikoza ata kintu kininiya covamwo batavuga ngo baragwanyije ubukene ariko ku bantu b'abakene bacanye abantu 5 bari bafise ni kuvuga abari mu uwo mugwi w'abantu bakenye gusumba abandi mu gihugu cyose ni ukuvuga ko byabonetse neza ariko badafise amafaranga angana n'ibikenewe kugira ngo bashobore kuronka kibatungatira munsi ubahaye rero 40,000 uba ukoze ikintu kinini n'amafaranga menshi ubwa mbere na mbere nk'uko mubivuga umuntu atanguye kuyaronka nta n'umwe yovuga ngo ntagimbe tugenda mu migambi ikomeye buno nyine uronse ubwa mbere tuba tuzi neza yuko ateza kurondera ingene uburyo bafungura kandi kenshi baca bavuga ati twaciye duhitana nyine dufungura neza cyangwa gufungura ahubwo ufatira ngaho ukababara ingene bushaka bafungura neza gusumbya ariko kandi baca bavuga ati twabona n'ingene twambara twaciye turongera nyine twambara uduhuzu twiza turambika abana bacu turagura uturato idusanga ubwa mbere bakiyaronka kandi n'ibintu bisanzwe bateza guca barondera ingene bikenura niyo batahora bashobora aho naho nyine baba ariko baratera imbere kuko batanguye kurondera ngene babaho neza bikaboneka ariko kandi nta uteba nkuko ahetse kubivuga umushinga nta cyere nta wotera kugira ngo bacemo yumva ikibazo cy'imigambi kugira ngo tuba tuzi yuko uwo mwanya atari munini iyo mfashanyo bateza gutangira buno nyine kurondera ingene biteza imbere icyo gituma ari kubafasha cyane kuko ibihumbi mirongo ine urashobora kubura ngene bikoresha kugira ngo by'ukuri biteze imbere mbere tutaranatangira no kubashigikira abo barayaronse ubwa mbere baratubare nyine twarasiye turabaza neza nyine byagenze kuko nyine biyumviriye bo nyine atanawe atangira kubashigikira usanga benshi bavuze twateye dutangira turagura utuntu turagura inkoko turagura impene bya bitungwa bito bito bazi neza ko badashobora kubikora ko ibyo byose baciye babikora noneho kuko ingene umugambi utunganije hariho ishyirahamwe yamenyereye muri ya mashyirahamwe akorera hariya afasha abenegihugu ku mitumba mu by'iterambere niyo tuzogirana amasezerano kugira ngo ibafashe by'ukuri muri bimwe twategekanya byerekeye amagara yabo byerekeye ibyo ku ishuri mbere no kubigisha kwandika byerekeye amagara y'ababyeyi n'ibibondo cyane cyane n'ibyerekeye ingene batunganya imigambi yo kwiteza imbere mushinga ntarakira aravuga ati ibyo haza ibintu bita nkikize aravuga ati twashobora kugira byinshi mu bisanzwe icyo cyiyumviro yavuze niko mu bisanzwe uwo mugambi ubyiyumvira kuko kubashyira hamwe tukashyira hamwe bimwe uvuga ngo bose tuce tubaganiriza hamwe mugabo ku mitumba ku mitumba wumva ko ari mitumba kira ntara y'iyi mitumba nka mirongo itandatu wumva kira mutumba watowe uri muri uwo mugambi baca batangura bo nyine baca batangura kuja hamwe bakagira bwa shyirahamwe tuzigurana kubagurana no kuziganya bakaziga ya migambi iryo shyirahamwe rikabafasha kugira ngo batunganye imigambi muri ako karere babamo nyine imigambi ishobora kubafasha by'ukuri bayige neza hano uburyo nabwo murumva ko buba buriho uburyo ubuzi neza yuko kira amezi abiri uzoronka ibihumbi mirongo ine tutakubwira imigambi itajyanye n'uburyo ufite ariko birerekana neza yuko utunganije neza imigambi naba ari mikeyi aricyo gikomeye kugira ngo ushobore kuva mu bukene ngira ngo umushinga ntakera radi yuko naha mu Burundi dufise akarorero k'abantu benshi asitse ku itunga riboneka ryabahereye ku tuntu duto duto hamwe bavuga ati uwo muntu yahora adandaza amagi cyangwa adandaza amatomati ibyo turabizi neza yuko utunganije neza utuntu duto duto bakagushyigikira urashobora by'ukuri kwiteza imbere niyo biboneka
radiyo ijwi ry'amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turihweza uburyo amafaranga ibihumbi mirongo ine yategekanijwe mu mugambi mera nk'abandi abakenyezi bazoyakoresha kugira ngo imiryango yabo ikenye kurusha iyindi yova mu bukene tuko turakira kandi kuri telefone abanywanyi b'ijwi rya Amerika reka twakire Nshimirimana uraho
niriwe neza Oriane
amahoro
nagomba kubaza umutumire mbega ko iyo turiko turaraba hagati mu ntara abo bantu kuko umugambi bashyigikira ngo mera nk'abandi ko twama tubona bajya abantu bifise aribo hakuru bahayo amafaranga badashyikira ba bantu nyine by'ukuri bantaho niko nkajye nk'akarorero nk'ubu ngaha mu gisagara cya Bujumbura aka kanya nyine turiko turavugana hari abantu bariko barayerera baca ku mpangu bavuga ati raba icyo mwoshobora kudufasha mugabo ugaca wihweza baravuga yuko bariko baratanga uwo mugambi mugabo ugaca usanga by'ukuri ayo mafaranga ntibayashyikira wa munyagihugu mutomu hanyuma kandi nacyo sanjye ngo ishyiramo ry'abakozi bo mu nzu nubwo abakozi bo mu nzu harimo bantu nikora ndamaze gupfisha abakozi babiri natakambye ati nimudufashe mutuvurize abo bantu narituye solidarite nditura amashyirahamwe yose atandukanye turabura n'umuntu n'umwe ushobora kudufasha ushobora kuvuza abo bantu hanyuma kandi nawe ukagira kabiri hakubeshya ngo bariko barafasha abantu boraba ukungene bajya abantu bandaho nikora bafate bakagira ati nimuze kuko rero aha mu Burundi hari ibitara byinshi bya leta nimuze tumurimire hamwe nimba bari mabungo
Shimira Imana telefone iramugoye ariko yari karatanga ibyumviro ku cokogwa kugira ngo koko banaho nikora bashikigwe ariko twumvise umutumire wacu yasiguye yuko hakozwe ubushakashatsi bwinshi kugira ngo bamenye bantaho nikora nibande ku mitumba mu ntara no mu bice bitandukanye by'igihugu mushinga naye nyabenda wo kwishura ikibazo ca Nshimira Imana ukanashikiriza nico wiyumvira ku migambi yashikirije ndumva hari akabazo mu buhinga bw'ivyuma. Reka tumire amate turagaruka tugarure umutumire n'abanywanyi bishwe rya Amerika ku mirongo ya telefone. Murakoze.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umunsi wa gatanu turiko turaganira ku buzima bw'abigeme n'abakenyezi, aho umugambi mushasha mu Burundi witwa Mera nk'abandi uzoha abakenyezi amafaranga 40,000 kugira ngo bashobore gufasha imiryango yabo kuva mu bukene budasanzwe, ubukene burusha abandi abantu bantaho nikora cyane cyane mu ntara zitandukanye z'igihugu. Turi kumwe n'umushinganahe Nyabenda Michel arongoye uwo mugambi ku rwego rw'igihugu, adufasha gutegera neza ibijanye byinshi bijanye n'uyu mugambi. Twakiriye kandi na Shimira Imana ku murongo telefone ya Mugoye, yavuga yuko hari ibibazo byinshi yuko ayo mafaranga kenshi kuri we abona adashikira abantu aho nikora ba cyane bakeneye ubwo bufasha. Umushinganahe Nyabenda, mwari mwasigwe yuko hakozwe ubushakashatsi bwinshi kugira mushikire abakenye kurusha. Ariko twongeye kuri ico kibazo ca Nshimira Imana, hari ico ciyumviro cuko aya mafaranga ari make cane ku bukene buhari, n'ikibazo c'ubuzima mu Burundi muri iki gihe. Bakavuga bati kumbure ayo mafaranga niho tangwa menshi kuri bantu, ku bantu bake, kugira ngo haboneke impinduka nyayo mu buzima bwabo bantu bakenya mwoba mwafashije, hakufasha abantu benshi ibihumbi 48 mukaba hama Kenya bakaguma aho witwa Thierry yari yavuze ha intica ntikize, ugasanga bagumye hahandi nyene mu cyumvira kwiki.
Ego cyane umuntu ariko arasinzira nko nako ndabasigura kugira ko ari make mugabo nko nako yasigiriye yakoresha neza, ugasanga sahiza gusumba arasahiza mwe biboneka. Mwenye shwa kuhimbira kituko uduza mahera kwa ya duza tuka matifasha lakei izi mwisanze mizi muna waza ya ajize kuko hagufasha ili mirongine ni muna ane guza mwisanze kukufasha ala sumba kuko yomigango ikene kutumi hindi ya renga ili mirongine ni muna ane yeji wa shwa kukuta tagungo mwenye wakita mkaifasha yose kugira ngo vashona hungu wahama kei bakei mga wakarona wagi umba ala kuhimbira kuhimbira ariko ubiraze neza dufatira kubiharuro n'ahandi basanzwe bakoresha. Hari ubuhinga bwo kwinjira uti mu bisanzwe ugeteze ngaha kuri urugero byateza kugira icyo bifashije kiboneka. Mugabo kandi nta wohanira yuko aho twategereye mugambi ibyo twaharunda ko ntabwo ngo nuziba ubuti bwiyongereye, nicyo gituma haheze umwanya mutoyi umwanya tuzoraba neza yuko tutoshobora no kuduza ayo mafaranga. Ibyo rero umuntu avuga ati turawutangwa ko twawutunganije igihe twawutunganya by'ukuri kandi n'abantu bakubarira 40,000 kumujango kila meza zili mungisanga tunakini wa hongo onga uwasashize meza ukawashikikira barashura kutiri na ambe vizine vizoneka haliku kandu zumakini huweza tulala yuko kwa juu ya kubuge za handu kisi gazi nje kumujo tutaweza kuongereza ko bibaye ngoma naho nyene tuzokaba cyukuri n'ukuduza ico giti gitaye amafaranga ariko ubu abayaronka barabona yuko bafite ikintu kiboneka bashobora gukoresha mu miryango yabo
kuri ico nyene ni byiza yuko ico cyumvire cyo kuzoyongereza bitagenze neza ni ciza cyane ndakeka babishima ariko inyuma y'ayo mezi 30 hari cyumvire cyuko muzobandanya mubakurikirana canke muzobafasha ikiringo cayo mezi 30 hama mutangure uwundi mugwe wabandi bantu
yego uko bitekanije mu bisanzwe uko umuntu abanyifuza nuko abo bantu ariko turashigikira muri ico kiringo cy'imyaka 3 bakamara imyaka 2 n'inusu baronka amafaranga bakamara imyaka 3 baronka za nyigisho bibatuma byukuri bakoresha iyo mfashanyo neza kwibigari ko myaka 3 iheze mu bisanzwe baba bavuye muri ico gikigiri cy'abantu bateza gushigikirwa ico nico urumva twese twifuza gushikako bigenze neza rero uko twibaza yuko baba bavuye muri uwo mugwi hakakahaza abandi ku buryo biboneka neza yuko imiryango ikinyuri cumbi yindi iri kwiragabanuka kuko imwe izirafashwa ikagenda iyindi igashobora gushikirwa kugira ngo by'ukuri ubukene bugende buragabanuka aho guma buduga aba rero kuri iyo miryango akaba no muri iyo mitumba no ku makomine mu ntara kuko murabona ariko twatoye intara zine gusa intara twahereye ko tukatubwira ko mu zindi ntara naho nyene hariho abameze z'uko nyene atabona uko abavuga bati natwe kandi natwe byari byo byose kwa mugambi w'igihugu natwe twose igari inyuma akaba no ku mitumba mbere itatowe muri iyo ntara nyene mu makomine atato kuva kwa kiri mu ntara
ubu twibutsa
ico gituma twibaza yuko umuntu wese yoshikikirwa akagira intambwe iboneka abandi bagakurikira
ubu twibutsa izo ntara zine muri ko muratanguriramwo muri iki gihe
yego ntara ni intara ya Ruyigi intara ya Karusi intara ya Gitega n'intara ya Kirundo
izindi ntara murategekanya kuzozikoreramo canke muri iki gihe cy'amezi 30 muzokoresha izo ntara zonyine
izi ntara zine gusa kandi no muri izo ntara si amakomine yose bitora amakomine 8 mu ntara yose ngashamumva ko umugambi uzokorera mu makomine 16 yo mu gihugu urumva ko ari intango nakizigira yuko umugambi byo kwiyagura leta zo kwegeranya ubundi buryo ari ku mafaranga yayo ari abayishigikiye mugabo ikaguma ibandanya kuko turi mu gisata cyo kurwanya ubukene muri wa mugambi munini w'ugukina no gukoranya kadota ku bene gihugu bose barashizeho ihangiro yuko twoshika mu myaka 5 kandi itarenga 10 intara zose zishobora kuba zifite imigambi nk'iyo ishigikira abantu abo nikora mu rugo
birumvikana ko ari umugambi mushasha kandi yuko muzera yuko abakenyezi bazo kwerekana intambwe nziza yuko bashoboye gushikana imiryango yabo ahantu heza itahahora akora umugambi mushasha turize yuko tuzoba impinduka mu buzima bw'imiryango iyo muri ko murafasha imiryango 48 cyane cyane ko bizaba biciye ku bakenyezi turize yuko bariko barumviriza kandi yuko amafaranga azokoreshwa mu buryo buzofasha cyane tubandanye ku murongo wa telefone twakire Solomon uraho neza
namahoro
uduhamagaye uri he Solomon
ndabumvise neza
muhamagaye muri hehe
ndi mu ntara ya Kayanza
duka ku ijambo kibazo cyangwa icyumviro
je uwo mugambi nabonye ari umugambi mwiza cyane gufasha abantu mu bukene bwabo kuko urabona nk'igihugu cy'u Burundi nzi ko n'ahandi ariko bimeze usanga kino ari bwishi ariko ikintu gihe nashaka nisabire nibashike ku rubuga barabe ayo mafaranga abazoye yaronka kuko kenshi imigambi nk'iyo yamiba ugasanga amahera aronka abatari bayakwiye ugasanga abantu bakeneye amahera asoga yaronka kubera icyo usanga abantu bayatanze badashyize ku rubuga ngo barabe igikorwa kino kiriho kiragenda ugomba rero iriro uwo muntu bazokore surveillance hagi kugira amafaranga zero nk'abayakeneye naho mugambi wari mwiza murakoze kimwe cy'inzira cyonze
murakoze cyane umushinga nta nyabenda mutubwira mwavuze ko mukorana n'imiryango n'imigwi myinshi amakomite aba lemesha kiyago n'abandi benshi uko Solomon asaba nuko nuko mwoshika nkuko yavyise kuri terrain ku rubuga murashika ku rubuga mukora gute ku rubuga neza na neza kugira ngo abanyagihugu bumve yuko koko mwafashe uwo mwanya wo kubonana n'abantu bo muri utwo turere muri ko murafasha
iko nakaba guhumuriza umusinga ntaye Salomo kandi kanishwa n'ikibazo umusinga n'iki n'Imana ari yabajije no babarira neza ko turiko turafukisha ubujumbura nahariho dutunganiriza ibikorwa turiko turakorera mu ntara zine zatowe mu makomine yose niho dukorera hari abakozi b'uwo mugambi ari ku makomine ari ku ntara niho dukorera twama turi ku rubuga igikorwa dukora nicyo guherekeza imiryango tuyisanga hindi mumva ku bikorwa byinshi tubikorera ku mitumba nyine ku mitumba yaba aho baba ariko nabwo kubahumuriza kuko ikibazo gikomeye mu migambi nk'iyo nicyo gushyigikira by'ukuri ababikeneye ababikeneye nicyo gituma igikorwa cyo gutora imiryango twabwo neza niyo twatoye intara twasoye amakomune mbwaho igikorwa cyo gutora imiryango by'ukuri kugira ngo bishikire bamwe nyine batumye gusumba abandi bazi ko igikorwa gikomeye cyane kandi cyo kwitondera nicyo tubikora neza naye handi mugambi ntacyo wo gushyitseko kuko muhumva yuko ari umugambi wo gushyitse batishoboye udatoye abo bantu rero ntacyo wo gukora dukoresha uburyo bubiri bukoreshwa ku isi yose kugira ngo tumenye neza yuko uwo mugambi washikiriye abakeneye gusumba abandi turagira rusansima k'umutumba wose ukaraba ngene abantu imiryango irusumbasumbana mu butunzi tukabaza ibibazo byinshi byerekana yuko umuryango ukenye cyangwa udakenye kugira ngo dushobore gukurikiranya imiryango yose ingene imeze tubishyira mbere mu mashini kugira ngo umuntu afite abana benshi ufise itongo ufise ibitungwa hari ukuntu ibyo bibazo byose tubabaza bituma tugereranya ingene imiryango yinjira rutarutano kota turonka urutonde rw'ingene kuri uwo mutumba iyo miryango yose ikurikirana mu bukene n'ubuhinga bushaka kandi mwizi yuko ushobora kugereranya neza ingene imiryango irutarutana mugabo ntitugarukiriza ngaho ubwo rutonde ruvuye muri iryo rusansumo yaba ingene imiryango irutarutanwa mu bukene bikatugwemeza icyeze ku mutumba nyine ku buryo ku mutumba abantu bose baza bakavuga ati uwo muntu yasohotse muri iryo rutonde muri iryo biharuro mwagize turamwemeje by'ukuri ni ntawe nikora tubazi ko atatafite tukora aho twasiye hose byagenze neza ariko kandi hari abagerageza kujamo kuko mwamye mubivuga abantu bagomba kuyihisasiyo ariko bahise bavamo kuko abantu ku bituma baratimanye usanga ari umukozi wa leta tuvuga ati dufite umushahara bose bakavuga ati uyu ni umukozi wa leta bakavuga ati uyu ni umudandaza bakavuga ati uwo ararunga umushahara warafite itongo rininiya byose bikashobora kwerekana neza yuko muri ubwo buryo bubiri uwo mugambi urashikira by'ukuri abo bantu abo nikora kuri iyo mitumba ubwo nicyo kintu gikomeye muri byose ko uwo mugambi ushikira kandi ugashyigikira ya miryango ikeneye gusumba iyindi aho hose tuba turiko turakorera
murakoze cyane Radishwi rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turiko turaja ku musozo w'ikiganiro twari twifuje yuko kumbure tworonka n'abakenyezi bahamagara bagashikiriza ivyumviro vyabo kuri uyu mugambi canke ibibazo kuri uyu mugambi cane cane ko dufise ujejwe ibikorwa vy'uyu mugambi ariko ntitwaronse ayo mahirwe yo kuronka abakenyezi none mushinga na nyabenda akajambo kanyuma cane cane ku mpanuro woha abakenyezi bari muri iyo miryango bazoronswa ayo mafaranga impanuro zo bari nkizi
yego n'ukuri bakenyezi muri uwo mugambi no kuva yuko muronse uburyo bumwe buboneka bwo gushobora kwerekana yuko muri by'ukuri izindi z'imiryango twabitoye tubizi twabishyize mu migambi tubizi yuko by'ukuri abakenyezi ari mwebwe mu gihe cy'ubwa mbere kandi mukurikirana neza gusumba mu muryango ingene ibibondo bitera imbere ingene umuryango umirwa neza ingene umuryango witeza imbere nicyo gituma iyo uri mu muryango udafite uburyo bwinshi uri umukenyezi ubashyira amagorwa menshi kuko uba ufite uwo mwitwara ariko mugabo ukabura uburyo ushobora guteza imbere umuryango kandi ariko wifuza n'umutima wawe wose ubu rero leta iduhaye imfashanyo iduhaye ubwo buryo nuno bahantu bavy'ukuri ari ukubikoresha neza mukabukoresha neza n'umutima mwiza kandi ukenguruka mugane ubwenge na bwa bwitonze musanzwe mufite kugira ngo by'ukuri mwerekane ko mushoboye mu muryango muri izindi z'iyo miryango kubera mwerekane yuko tutihenze mu kwiyumvira yuko dushize ubwo buryo gushyita mu buryo mu minwe yanyu muzoshobora gufasha imiryango yanyu kwiteza imbere mukamera by'ukuri nta nk'abandi miryango yanyu kamera nk'abandi namwe nyine mukamera nk'abandi nikuvuga mukamererwa neza mukabaho neza mu miryango yanyu no mu gihugu cyanyu.
Michelle Nyabenda turagushimiye cyane rwose. Michelle Nyabenda ni umuhuza bikorwa w'umugambi mera nk'abandi. Mushengana Nyabenda arongoye ico gikorwa ku rwego rw'igihugu c'u Burundi. Turagushimiye cyane rwose ku mwanya wafashe kuza kudusigurira byinshi kubijanye n'uwe mugambi mushasha wa leta y'u Burundi yifatanyije na banke nkuru y'isi. Turagushimiye cyane, turashimiye n'abashoboye guhamagara bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Turashimiye cyane n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Cari cya kiganiro mwumva buri munsi muri sanga. Tubibutse ko mushobora kutwumva mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave ku mugoroba ni metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM muri studio indwi i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabifurije weekend nziza, mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika. Murakoze.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane Itangisha akamakiga.